Amahoro kuri mwebwe mwese mwahisemo kudukurikira turi kwa 31 Kigarama umunsi wanyu musozera umwaka w'ibihumbi 2019 amakuru yo kuri no mutaga tugiye kuyabashikiriza turi babiri Francine Ndeo kubgayo na Oben Yonkuru agira babwire ingingo nkuru nkuru ziyagize Oba mbanze ndakuramutse
Ego Francine nanje ndakura mu kijere ka zimwe mu ngingo za no makuru nizizikurikira umwimbu w'ubutare ngo wariyongereye ku bice ibishika 32 kwijana muri uyu mwaka wa 2019 ni bimwe mu byashikirijwe n'umukuru w'igihugu mu ijambo ryo gusezera umwaka yashikirije abanyagihugu n'amasendika y'abigisha CPDUC na CGPB yatanguje isekeza ryo gushira ikumo ku mpapuro kubarimo batifuza ko botozwa amafaranga ashigwa mu kigega cy'urunani rw'amasendika kosa suna na ishirama ya jidezo ya tangu jihibijanya na kukura kurano wa mugutanga mazi mkisakala cha Bujumbura imvo ni mukanya mumera zano makuru na ho tukabateguri uchana andi ya magara ya banu uyu munsi tukabayagira kungwara yibihara mukanya ni nguri mngimge ukwayo
sangwa muri sanze kuri radio isanganiro
Tusubire tubaramutse ngo umwimbo w'ubutare wariyongere ku rugero rw'ibice 32% mu mwaka w'ibihumbi 2019 ugereranije n'umwaka w'ibihumbi 2018 biri mu ijambo ryo kurangiza umwaka umukuru w'igihugu cy'u Burundi yashikirije abarundi kuri uwa kabiri Petero Nkurunziza avuga kandi ko ikigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi ya leta Aubert cyaronse akarusho kaba ibice 20% Mugihe igisata cyo gushora ibitegwa njabuka amazi kiriko kiranagurwa kugira gitange amafaranga menshi y'agaciro.
Mu bijanye n'ibitegwa njabuka amazi himbuwe amatoni 10,083 y'icyayi ayashika 10,366 aragurishwa amadolari 1,022,057,609 himbuwe kandi amatoni 19,000 n'ibiro 187,000 y'ikawa ashogwamwo amatoni 18 n'ibiro 332 ku madorare 43,633,656 igisata kikaba kiriko kiranagurwa kugira umwimbo w'amahera muzo makungu vyiyongere kandi abarimyi bico gitegwa baronke akarusho kisununuye ku mwimbo babaronse kandi batarinze gutama igisata cyo butare n'agataka carateye intambwe ishimishije cyane umwimbo wiyongereye kuri 32% nkako mu gihe ico gisata cari cinjije amadorari y'abanyamerika yababa 1,059,000 mu mwaka uheze wa 2018 mu mwaka tujye gusozera 2019 cinjije amadorari y'abanyamerika kayababa 1,078,000 iyindi nkuru nziza muri ico gisata nuko ubutare bwa Corta n'ubutare buyiherekeza bwo muri commune Marangara buzotangura kwimbwa mu mwaka busha dutangura mu gihe ibikorwa byo kumenya urugero rw'ubutare bubarizwa muri waga Nyabikere na Mukanda bizosozegwa mu mwaka busha dutangura igisata kijejwe amakori n'amatagisi kibandanye gutera iteka igihugu kari gatera imbere nk'umuzinga mu mwaka wa 2019 icyo kigo Aubert cyari cyiteze gutorokanya amahera yababa 1,088,000 ayo mahera yararenze kure niyo kuko atorokanijwe ayarenga 1,990,000 tugereranije no mwimbo wo mu mwaka wa 2018 uwo mwaka cyabonetse akarusho kababa 153,000,000 no kuvuga hafi ibice 20% byongereye
muri iryo jambo kandi umukuru w'igihugu yamenyesheje ko mu gisata cy'ubutungane imanza zose zijenye n'amatongo zagiye mu ngiro mu mwaka wa 2019 n'ubunyene tumvirize umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza
Munga kuyu na chumini chenda, imanza za matongo za chiwe, zara shizwe mungiro zose, bituma umubano hagati yawe n'igihugu ba mwiza. Hagati mu gihugu, utungane, karabandanije, guhagararira inyungu z'igihugu, imanza zishika, amajana 688 ziracibwa, amahera shika, imiliyaridi 40 arinjira mu kigega cya Leta. Mu gisata cyo kugwanya igiturire n'ayandi mabi agikomoka ko. Amadosiye 2020 yarashikanywe muri parike nkuru ya Sentare irwanya igiturire amahera renga imiliyoni 678 arinjira mu kigega cy'igihugu. Twisunze ingingo y'ijana na 14 y'ibizwa shingiro turagiriye ikigongwe abakatiwe gufungwa imyaka itarenga 5 abakenyezi bibungenze n'abonsa abagendana ubumuga bugaragara abamaze umvuto ica kabiri cy'ikiringo bakatiwe.
Petero Nkurunziza n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi muri iyo ntumbero y'uguhimbaza umwaka mushasha abanyagisagara baganiriye na radio Isanganiro bamenyesheje ko bamwe umunsi mukuru basanze bari mu bukene badashaka guhimbaza umunsi nk'uko bahora babikora ariko abandi bagashima kubuhimbariza mu bisabisho baganiriye na mugenzi wacu Charles Makoto.
Dike umwaka urangiye neza tubibaze uko mu masari imbere tuza kuwutangura neza turaza gusangira mu famiye ama dusenge turagize imana umwaka mushasha tugiye gutangura
nari nifuza kuburya neza kugira nsozera umwaka neza mugabo kubera ata buryo umva ndarindiriye umwaka ziki wanje nkora ko butaximene ntategereje yuko mva ndonka mugandize imana ngira ndaza kuro
umwaka mushasha kwere nawiteguye nuko shitse gusa hari ubukene ego kweri n'ahandi umuntu arakora kandi ni impore ibintu ni sawa turi mu mahoro ntawe
turimo tubitegurira neza ni gihe cyiza yuko umuntu yongera kubana n'ubujyango umuntu yongera kubana n'inshuti tubona ari bihe byiza abantu begerana abakure n'abahafi ubu turi kubona abantu bapfa mu mahanga baza kuramutsa babo hari n'abagirirwa n'amahirwe nabonye na babo bari mu mahanga bakabatuma ko kugira ngo basangire ni gihe cyiza rero aho tubona abantu begerana marigre y'ukuntu mwaka waragenze ariko nigiye kiza vraiment ubona yuko hariho muvuma yo kwidagadura mu gisagara hariho uruja n'uruza yuri muraraba ku masoko yuri muraraba ahantu hariho hose aba mu buriro ubona hari uruja n'uruza rw'abantu nigiye kiza gusa ico mvuga nuko abantu bagerageza ntibakoresha uburyo kumbure badafise bagerageze kuraba ukuntu bari ngo barahimbaza iyo minsi mikuru nihabe isesagura gitenza rugero.
Mugisata cy'intwari bereye amasendika y'abigisha CEPEDUC na CGPBU ari yamiriza intererano y'amafaranga 500 avuga ko ihuriro Kosasona rigiye gukata ku mishahara y'abigisha mu itangazo hayo masendika yasohoye kuri uyu yasohoye kuri uyu wa mbere Jehar Niyongabo arongoye CEPEDUC yashikiriza ko batanguje isekeza ryo gushira igikumu ku mapapuro harizo bise fishre y'abadashaka ko bobandanya bakatwa ayo mafaranga agasigura ko bo batanka gufasha ngo ariko bo banza gusigurirwa akamaro n'igikorwa cizo ntererano yari kuri micro ya Jean-Marie Mayonga.
Sendika CEPEDUC na sendika CGPBU twarasohoye itangazo tumenyesha abigisha na leta na masendika ahurikiye muri Kosesona ko dutanguje ku mugaragaro gusinya ku mafishe abifuza ko Kosesona itobandanya umugambi wo gufatira mu kivunga abigisha ngo ikate ku mishahara yabo batabisezeranye. Twahereye kera kuva mu kwezi kwa kabiri twarandikiye umushikiranganji sendika CEPEDUC umushikiranganji ntiyatwishuye hanyuma mu nyuma mu kwezi k'umunani sendika CGPBU irandikira umushikiranganji kandi araheza arishura mu nyishu yatanze yaravuze yuko amasendika ahurikiye muri Kosesona yokata abanywanyi babo gusa ariko Kosesona ikata bose ndetse nabo banywanyi babo ntibabagishije inama no kuvuga abigisha ntibagishijwe inama kugira ngo bemere iyo migambi ya Kosesona bayumve banze bayisigurirwe rero kwesho kivunga nje gituma abigisha bagiye hamwe abari mu masendika n'abatari mu masendika hari n'abari muri ayo masendika ari muri Kosesona nyene bavyamirije bagira bati reka tuje hamwe yamara twereke leta yuko ivyo Kosesona iri kwirakora twebwe atari ko tuvyumva. Ico dusaba ni iki? Twe dusaba Kosesona kubanza gushiraho amategeko agenga ko gufashanya bavuga ashize amategeko bereka
yerekane inzego bazofashwa ni bande bazofashwa gute ibyo biheze byerekano hanyuma habeho fiche yo kwinjira kuko niho bafiche yo gusohoka mu kintu umuntu atinjiye hanyuma bubahe amasendika yandi n'abatari mu masendika kujya amategeko abitegekanya twe dusaba kubahirizwa ku mategeko
biravuga yuko ayo mafaranga akatwa bari mu ari muntu mbero yo muri umwe twita ugushikirana mbega mwebwe none mwe byo gushikirana mu bintu byemera
gushikirana turabyemera cyane turanabyifuza njye gituma twasavye kosesona niba yifuza gufashanya ubwa mbere banza kubisigura igasigurira abigisha bigira isabe uburyo imaze kubisigura igashira amategeko ikerekana ubufasha bafashwa gute hanyuma uwo byemeye akasinya akabikwa byemeye abona ingene bizogenda uko gufata ko uko gufashanya twokata bose ni nko mu gihe ho bateye nk'impanuka ho bateye ibiza ico gihe naho umukuru wiyo gubenye niba afite uburenganzira bwo kubona ivyo biza ni ingene abene gihugu dushobora guterera
Mugwandiko nako mu runani rw'amasendika yabigisha kosesona bavuga ko igikorwa biyemeje cyo gutoza amafaranga kubigisha kidahagarara mu gihe hari igikorwa abigisha basiguriwe Victor Ndabani warongo runani kosesona mu kiganiro arika hamenyesha makuru kuri uyu wa kabiri avuga ko umwigisha wese atifuza gukurikiza imigambi ya kosesona ko yobisaba kare akava ku rutonde ivyo bikazoba kuva mu mwaka uza nayo mu bushikiranganje bw'abakozi ba leta bamenyesha kwiryokete ayo masendika yabigisha vuga batararironka ariko kandi mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru n'abanyagihugu ku munsi wa kane mu ntaya gitega umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza akaba yari yamenyesheje ko kuja mu mashira hamwe no guterera ari kugushaka k'umuntu w'igikuru nuko basigurirwa kamaro kayo mafaranga y'intererano
tubananye nano makuru mu gisata c'indero bamwe mu bigisha bo mu buyobozi bw'indero mu ntara ya Rumonge baridoga ko gusubiza abigisha aho bahoze bakorera birimo igifungu bavuga ko hari abatahawe amakete bijanye nk'abandi kumva zitazwi mu masendika y'abigisha bavuga ko iyo myidogo ifise ifatiro bagasaba abo mu buyobozi bw'indero mu ntara ya Rumonge kubatunganiriza crisis niyukuri umuyobozi w'iyo ntara y'indero we yavuga ko ibyo gusubiza abigisha aho bahoze bakorera byahagaze Jean Pierre Misago
Mubigisha 17 bo mu ntara y'Indero ya Rumonge bari bemerewe ko bashobora gusubira ku mashure bari bakuwe ko barungikwa gukorera ahari hakenye abigisha umugwi ubiraba ukaba wari wabemereye mu kwezi kwa gatanu kwa 2019 babiri gushika ku ntiba bararonswa amaketa bivuga nk'uko umwe muri babisigura
hariho komisiyo yoba yari yarakoranye mu kwezi kwa gatanu iremerera abantu bashika 17 yuko bobo bosubizwa ku mashure bahora ko avaro de kwa mwicho gitigiri rero jewe narabayemo ariko uno munsi kuntu byagenze nitubitahu mu bantu 17 abantu 15 bararosa market barasubizwa aho hantu bahora kandi natwebwe twagumye twizezwa kuva mu kwezi kw'indwi gushika mu kw'icenda none abatware tubona baduhaye inyishu tadushimisha inyishu yuko ibyo bintu byahagaze mugabo nibaza yuko byarahagaze kiwacu carimo cari carasinye
Mu nama y'amasendika y'abigisha kuri uyu w'Imana mu Rumonge Egide Niyonsaba arongoye sendika CONAPES mu ntara ya Rumonge nk'uwutuma mu buyobozi bw'indero mu ntara ya Rumonge avuga ko abo bigisha batarira busema ko ubuyobozi bw'intara y'indero bwo batunganiriza
abantu babiri la nouvelle mezi yuko sifana mu mante mu mara gutuye tobe tuwaye ntibaraba murakugane kama service abijejwe n'ibindi bituraza
Kiyazisi ni ukuri umuyobozi w'intara y'Indero ya Rumonge avuga ko ubushikiranganje bw'Indero bwahagaritse ivyo vyo kugarukana abigisha aho bahoze bakorera ariko ngo n'imbere yuko iyo ngingo y'ubushikiranganje isohoka wajejwe intara y'Indero ya Rumonge avuga ko imbere yuko umwigisha asubizwa aho yahora akorera babanza kuraba ko yarose umusubirira ahashaka kuva Jean Pierre Misago mu Rumonge Radio Isanganiro
Arakoze Jean-Pierre Misago ubuyobozi bw'amazi mu ishyirahamwe Regide Zobu buramenyesha ko bwafashe ingingo yo gukura kuranwa mu gutanga amazi mu makati yo mu gisagara cya Bujumbura umuyobozi ajejwe igisata cy'amazi muri iryo shyirahamwe hamenyesha ko ibyo bitewe n'inkukura izanwa n'imvura imaze iminsi igwa muri ino minsi mu bikono by'amazi Fabrice Nkurunziza gahumuriza abanyagisagara abahamagarira gusabikanya amazi iyo abonetse. Akaba yari kuri mikro ya Moize Misago.
Ubuyobozi bujeje gusata cy'amazi muri Regidezo turiko turakora ibikorwa ngaha bijanye no gusukura ibi bikono amazi ashikiramo avuye mu Itanganyika, tukaba aricyo gituma twabatumye kugira ngo tubereke igituma hariho ibice bimwe bimwe amazi ubu batayaronka nkuko byategerezwa, kubera yuko ibi bikono turiko turasubiramo biba byahuye n'ingorane bivanye n'imvura nyinshi maze imisigo. Ingorane ziba zashitse nuko izinzuzi zisuka mu kiyaga Tanganyika imvura imaze imisigo ari nyinshi zizanana inkukura, bigatuma kubera inkukura ari nyinshi bishikira aho miningoti yacu itora amazi, bigatuma rero hazamwo iyo nkukura, bigatuma ibi binogo byacu iyo nkukura izibira umucanga utuma amazi arengana. Turiko turasubiramwo iki gikono kimwe aricyo twita cambere, ibindi bikono biriko birakora mugabo bikora nabi nabi, ntidushobora kubisubiriramwo icyarimwe, nico gituma dukora kimwe kimwe. Nk'umwanya imvura ikirikiragwa ari nyinshi amazi tubona ari make, nk'akarorero kuno munsi twahombye metero kibe ibihumbi ndwi, murumva yuko ayo mazi ari menshi cyane ashobora gutuma hariho benshi badashikirwa. Tugiye kugira ikurakuranwa mu makaritsiye kugira ngo bose bashobore gushikirwa n'amazi, mugabo ntibamara umwanya muremure batariko barayaronka, twese tuze turasabikanya ayo turonse.
Buraca bugacana yandi mu magara y'abantu.
Ibisekera ni ingwara yo kurukoba ifatira hanini ku mutwe. Umuhinga mu kuvura ingwara zo kurukoba muganga Eli Mupera akamenyesha ko iyo umuntu yafashwe n'iyo ngwara agira ibimenyetso bitandukanye bivanye n'umwanya arwaye, akaba yaganiriye na Ornella Mucho.
Ibisekera ni indwara ifatira kurukoba ahanini ku mutwe. Umuhinga mu kuvura indwara zo kurukoba muganga Eli Mupera asigura ko bitegwa n'imigera yo mu bwoko bw'amashampinyo. Umwisho gihe rero umugwayi aragira ibimenyetso bitandukanye nko kudindira ku mutwe.
Indwara y'ibisekera piva ku mashampinyo bicusanga umubiri rero udindira ukamengo n'umuntu yagusheshe kwifu uri yagaza kuko birajyana cyane, uje ubona umubiri uri hava kwibivunje vunje by'umubiri nwe umubiri ukamenga uromoroka akava mwibintu vy'umunyota wakubita bikava ku kandi nibihere ukamenga biva mu mubiri ndani kubera birava ku mubiri nibihera.
Kubwo muhinga umugwayi aragira n'ububabare burenze igihe hiyongereyemwo indi migera muri iyo ndwara,
hanyuma kanajyana iyo bijyana rero urumva bica bisaba kwiyagaza cyane cyane iyo hashushe nk'iyo umuntu yabiriyemo ivyuya, rero iyo umuntu yiyagaje urumva haca haza udukomere haca hasamera nk'umuhora utuma iyindi migera ishobora kwinjira jiramwo. Bugi bisekera nta mashira bizana, usanga iyo byatevye bica bitangura gusebura bikazanamwe amashira, ni kuvuga ko muri iyo migera y'intu ziba yononye umubiri haba hiyongereye imyindi migera hakava amashira kuryo ufyonze uje ubona havamwe amashira umuntu agaca atangura kugira amasumbi n'imicanwa.
Abana ngakabariwe bakarigwa niyo ndwara, umuhinga Eli Mupera arabandanya gusigura.
Ni ingwara zikunda gufata abana, abana bakaba zibafata cyane cyane kubera ahanini nabo nyene bafise imibiri yoroshe kubera abasoda b'umubiri ntiba barakomera. Uyibonye ku mwana ni ibintu bisanzwe, mbwa uyibonye ku muntu akuze bikoko birerekana yuko haba hari ikibazo kuvyerekeye abasoda b'umubiri biwe.
Indwara y'ibisekera ngirandukira cyane mu buryo butandukanye.
Ni ingwara yandukira cyane cyane nk'abana baryamanye kumwe gwaye wundi atayigwaye cyangwa bagasangira nk'inkofermwe yabiri y'ibiri vyuyamwa mugabo ahanini ahifatira ni hajya baja kwimwesha mu masalon de coiffure cyane cyane iyo batagize isuku rya bijya bikoresho bakoresha ajya amatondeuse akayiva kumwa bigwaye akajya kutabigwaye cyangwa ibisokozo n'ibindi birashobora kuvyandukiza.
Ibisekera ngo ni indwara ishobora kugira ingaruka zitandukanye igihe itavuwe neza. Muri bucana yandi zokurikira muganga Eli Mupera adusigura ingene ivugwa n'ingene bashobora kuyikingira.
Ornella Mucho ni hano rero duce dusozerera hano makuru yo kumutaga wo kuri 31 Kigarama. Dusezeye twifuriza umwaka mwiza mwebwe mwese abanywanyi ba radio Isanganiro, umwaka mushasha uze ubabere mwiza. Mwakoze gututega biri yakoze kandi na Albert Ndwayo yadufashije mu mpinga bw'ivyuma, Robert Nyonkuru nafashijwe na Francine Ndio kugwaye mu kuyabashikiriza, twese tukaba tubike banuye.